Mukiganiro cyo guhanahana ivyumviro ku bibazo bitandukanye cyo muri iki gitondo turi kumwe na Felix Muheto aba mu gihugu cya Canada aheruka gusohora igitabo citwa Le Charme Empoisonné. Turi kumwe kandi na Nestor Nkuruziza ari Bujumbura na Ines Kidasharira nawe nyine ari Bujumbura. Dutangure kuri Felix Muheto, mushaka kuducira ku mayange kuri make ivyerekeye cyo gitabo nico kivuga ko
Tabone igitabo cyitwa Roman ni histoire bayita fiction. Icyo gitabo kivuga ku bintu bimeze nk'ibintu byigeze kuba mu makuru mbize kumva dashiki umuntu yitwa Dominique Strauss-Kahn mugabo umva icyo gitabo je na canditse n'ibyo bintu bitaraba ntora gitangura hama ndagiheraheza rero bino miski kwa gusohoka cyasohotse muri uku kwezi uba rero ni ibintu nk'ibyo byerekeye icyo histoire nyene mwumvise mugabo ibintu bishikira mu entreprise
kivuga kubiki muri make mwo bisigura
muri make umuntu yari mu directeur muri entreprise hanyuma akaba agira ibintu bita harcèlement sexuel ku mukozi umufasoni yari umukozi wiwe hanyuma uyu mufasoni rero aragerageza kumwitwarira uba rero bivuga kuri ico bintu bikavuga n'ama consequences y'ibyo byose n'ingene byatanguye n'ingene byamugoye umufasoni kugira ngo ashobore kumwitwarira
umufasoni yitwa nde wamuhaye amazina ayahe
iyo muntu yitwa Francis akaba ari umuntu umukanadiyan fete umuzungu hanyuma umufasoni akitwa Nadia akaba ari umuimigranti umuntu avuye muri Maroc.
Ni kuki mwafashe icyo kibazo mutafashe ikindi muri Roma?
Nagifashe n'ijya histoire ya Dominique Strauss-Kahn itaraba urumva si n'ibintu sinanyibajije nuko bizopfa bishitse ibyo bya Dominique Strauss-Kahn kubera igitwara gifashe ni kubera ari ikintu nk'icino ibintu biterekeye bya viole ibintu byerekeye relation yo mu kazi abagabo n'abapfasoni ari ikintu gikomeye cyane rwose ino ni ikintu bakarira rwose abantu benshi barabibonye d'ailleurs igihe habaye histoire ya Dominique Strauss-Kahn yuko abanyamerika muri Amerika du Nord Canada na Etats-Unis ari abantu badakinisha ibyo bintu iyo bibera nko mu Burundi cyangwa bikabera nko mu Faransa muri Europe itari gufata nk'umunyamuremure no kugira ngo amufate bamufunge mugabo ino bashyira amufunga ubwo nyine umva ni ikintu gikaze gikomeye cyane rwose nicyo gituma iyo suje nabonye iriya interese
nicyo gitabo cya mbere mwanditse cyangwa hari ibindi mwanditse ku bindi bibazo
hari ikindi imbere y'icura nasohoye icyo nacanditse kubera cyari cyerekeye abanyafurika cyitwa Africain Lève Toi et Marche cyonye cyari ka abanyafurika bamwe baca muri Afrique du Nord bagenda muri Europe bamwe bita aba clandestins.
Turafise n'abandi ariko bari kuri telefone bashaka ari ibibazo bashobora kubaza kuri icyo gitabo cyangwa ivyimbura bashobora gushikiriza. Dufise Ines Kidasharira ari Bujumbura nawe yandika ibibazo mufise mu mubaza cyangwa ivyimbura mushikiriza.
Ndashaka gushima ivyimbura muri ibyo bitabo bibiri kuko ni ivyumviro bifatiye ku buzima bwa misi yose ahanini ni naco gituma kumbura ivyo bitabo vy'uko ari bibiri bishobora gutuma umuntu avyitaho gusoma kubisoma nacishije amaso kuko mwana iwacu muri Afurika na cane cane mu Burundi ngira ngo kurumva ibitabo si ikintu coroshe nawe uba ukunda gusoma wiruka hirya no hino hama kuronka igitabo sikuryohera imisi yose vyama vyoroshe ariko rero ico nashimye nuko yafatiye ku bintu vy'ubuzima bwa misi yose agafatira ugufatwa ku muntu ukora akenyezi ayiwacu bireze biravyamaze ivugwa mu makuru kenshi biragaruka agafatira ku banyafurika bahunga ubuzima bugoye bibaza yuko kumbure mu zaburaya n'ahandi ariho hari ubuzima bworoshe hanyuma ikindi nacyo nashimye ni uko byanditse mu nyandiko kumbure yoroshe gutahura yoroshe gusoma ndame zisomeka uko kwari ugushima hama akabazo namubaza niba byo babimworohera nk'umwanditsi gushobora kugurisha ibitabo byiwe canke gushobora no kubisohora kuko mu rumenga ni ibintu bigoye cane gusohora igitabo kucandika gushika umwanya gisohokerako
yego ivyo ubanza kubashimira namukora mwashimye ivyiyumviro biri muri ivyo bitabo ico kibazo ni ikibazo gikomeye cane rwose igitabo co kwandika n'abantu benshi bashaka kwandika n'abantu benshi bakunda kwandika mugabo ni bake babishobora kugira ngo bashikire aho igitabo gisohoka tabo rero kugira ngo gisohoke ica ahantu henshi mugabo ahantu hambere hakenewe rwose ni ucandika ucandika atekerezwa kuba ishaka cane abikunda rwose kubera uri kurandika wandika paje zibiri zitatu si ibintu bigoye rwose mugabo wandika amapaje amajana atatu amajana ane keneye yuko uba ufise ingoga nyinshi cane ufise courage perseverance ukaguma ukora nyene ni ibintu bitorosha ikindi naco gikomeye rwose aho umuntu aba amaze gucandika umuntu akeneye umuntu bita umu editeur umuntu aca agifata akagikora mukakigirira hamwe kugira ngo gishobore gusohoka ariyo document papier gisohoke hama ashobore no kukidandaza kubera kudandaza navyo nyene ni iyindi etape itoroshe bije mu mariberi nk'ivyo bitabo byanje gurishwa hose muri Canada bikagurishwa no muri Europe bikagurishwa no kuri internet ni ibintu jewe ntaciye ku mu editor ntashobora kwigira ko ntivyoroshe ikeneye logistique nyinshi cyane gose ivyo nivyo ivyo kubona ari nko mu Burundi kenshi usanga ni usanga nko muri Afrika kenshi usanga bigoreye aho bigorerana no kuronka rero uyu muntu yitwa mu editor ashobora kukufasha kugira ngo ico gitabo gishobore gusohoka kije mu maride kiboneke
kuba ariko baratwumviriza turiko tuganira na Felix Moheto aba muri Canada ari kwa gusohora igitabo citwa Rusham Empoisonné tukaba ku telefone turi kumwe na Nestor Nkurunziza ari mu Burundi hamwe na Ines Kidasharira nawe nyina ari mu Burundi bakwirikirana cyane ivyerekeye kwandika tuze kuri Nestor Nkurunziza nawe nike kabazo ufise kuri cyo gitabo cha Felix Moheto canke ibindi vyiyumviro botere
cyo gitabo nagisomye naje ngo kubona abantu batatu ayashize imbere harimo Francis Leila na Nadia mugabo ikibazo nibajije uravye ibyo yanditse ni ibintu bera muri Canada umuntu muri Maroc umukobwa ni mu Francis mu Canada ariko rero Felix wewe yakuriye Bujumbura wigi Bujumbura imbere kuza muri Maroka ni kubera iki cyatunde kwandika ibintu birimo abarundi bivuga ibyo Burundi ko naho ni ibibazo n'ibyo biriho kwese washimye kwandika ibintu byo muri Canada gusa
ahubwo nashaka kwashimya na Nestor kubona yarashuwe kubiravye bitaba akagasoma bituma nashaka kwandika ibyerekeye byo mu Burundi n'icyo nari gushobora kugigira mugabo kwandika bikeneye kumuntu aronka ibyo bitamakere nyinshi bikeneye amarecherche menshi kabigakenera no kumenya abantu neza cyane gose navuye mu Burundi nari ngiye kwiga muri university muri Maroc umva haraheze imyaka myinshi cyane gose nkanje muri vacances mugabo urumva abari umwanya mutoya umwanya ukwiye kugira ngo umuntu ashobore kuraba ibintu byose ingene bimeze mu Burundi mugabo soko kuvuga yuko ibyo bintu bitazoshika n'umunsi wa rimwe par contre muri Maroc niho mperukira ku narahabaye imyaka irenga 13 hanyuma muri Canada namaze imyaka ishika 10 urumva nivyo bikiri bishasha muri jewe kubera muri karandika ibitabo ari karandika ikintu utegereza kuba ari ikintu uciyumvamo cyane gose umuntu ntiyandika ibintu bitajanye bishobora gutuma igitabo kimera nk'ikintu atamakera ata substance irimo mugasuka kuvuga yuko kwandika ku Burundi ari ikintu ntazogira birakenewe kandi bizokenewe mugaka ikintu kiri important aho nyene nuko buriya igitabo cyandikwa ariho hose nk'ucanditswe n'umurundi ni ikintu kamwe kiri important kubera iyo umuntu ari karagisoma urumva ko ari umurundi yandi urumva ko atari umuzungu yandi urumva ko ari umunyafrika yandi cyane waza ko ibyo bintu ari ibintu biri important bikenewe yuko abarundi baguma bandika cyangwa abanyafrika baguma bandika kuri Afrika abarundi bandika ku barundi gusa birakeneye no kwandika ku bandi bantu kugira ngo tumenyane kugira abarundi bamenye n'abandi bantu ko abarundi barakeneye kumenya ibahandi bakeneye kumenya ingene abandi bahaba turakayire uburundi umva n'ibyo nyene byari mu bintu byatumye n'insista gose gira nandike ku kindi kintu kitari forcément uburundi kitari forcément abarundi
Radio 18 d'Amérique Washington DC Ines Kidasharira nawe narumvise ko nawe wandika woba wandika ku vyerekeye iki
jawe nandika kumbure mu bundi buryo twakwita nk'uburyo bw'ibyese poezi nawe nyene niko vyita kwandika cyane kuko ese ya mbere twagize nk'umugwi w'abarundi bahuriye kuri internet bandika bashoboye kubisohora mu bwose ibintu bisovuga yuko tumaze gushika kure avuga nti ni rya mbere abantu tuja hamwe abarundi tukahuriye hamwe tukandika umwe wese akandika uko abyumva urumva ko ari inspire muri poezi akandika muri poezi umva yuko inyumba cyane mu byese cyane mu manuvelle akabyandika uko abyumva nuko rero tumaze kwandika n'umuguri w'abarundi bashika nka 10 gutyo
nawe Nestor Nkurunziza kubijyanye no kwandika mu bigenza gute
iyo wanjye biragoye bisanzwe kwandika narambitse kera nasuga tuba kwandika mfise imyaka 17 mugabo uri hamwe wandika kimanike kiri kicese poema hanyuma nyagihe kumbo ikintu l'experience yovuga yari gufasha mugabo ryabandanijwe kuko cyo cy'imyaka 1982 nanana ni takantu ko gapoema hama kaba ka mbere muganga ugasanga mu nyuma bagashinze mu gitabo cyo ku mwaka w'icumi mu Burundi mu gitabo cy'Igifaransa hanyuma mu mwaka ukurikira 2023 hari ibintu bise concours national kwari guhiganwa nyagihe aragira yari minisiteri y'u Burundi ubushikiranganji bujejwe bwa kirutiyo hanyuma niyo nanditse ce zose yaka rero nyama ibya gatatu mu Burundi hanyuma narambitse amayinja amapoeme cyane mugabo ntawona hamwe nayisohoye nabibika nabishira ngaho sindamara imyaka myinshi ntandika mugabo cyo nagiye ndafasha n'ubu nibyo niko nagira kenshi ndafasha abarundi ariko bari bandika ibitabo agira icyo akambya kinkosora n'ubu ndiko nakosora umuntu ariko andika igitabo yarasohoye cya mbere mbere ubu ashaka gusohora ikindi rero ubu n'ibyo nagendagira hanyuma cyo nafashe cyane cyane ni gukora mwuga w'ubujournalist umenyesha makuru aho nagerageje gufasha urwaruka cyane cyane rwandika mugabo ndimenye aho rukora aho gusohora ibintu byabo hama niho naje nabafasha ntagira ibiganiro hari mu gihe ndi Faransa kugira ngo bashe gusohora ibintu byabo bamenyeshe abandi abarundi ibyo banditse cyane bitama nouvelle cyane ibyo mapoema nibyo cyane cyane nagerageje n'ahandi ubuzima nacenja mu bindi bintu byo kwandika ibindi ibyo bushakashatsi ubu nahora aho kwa Felix Montréal naho nandika ibindi bintu by'ubushakashatsi bijyanye n'ibyo by'amaradiyo amwe ya diaspora.
Tugaruke kuri Felix Muheto, kenshi kwandika ibitabo hari abavuga ko nkamwe muri Buraya na Amerika byo byoroshye ariko nk'abantu bandika bari nko muri Afrika ko kumbure abanyafrika usanga badasoma cyane ikibazo nk'ico kubanditsi bari nko muri Afrika n'ubuhe butumwa bo ba
bono bahano babwira ntibiyumvire yuko ngo abantu bari hanze ngo ari byoroshye kwandika kubera uko abantu bavuga ati biroroshye kwandika ni nkuko ari abantu benshi bandikana byinyene urumva kugira ngo ushobore gutogwa muri abo bantu bandika urashaka kwandika abantu benshi barandika urashaka kugira ngo utatere ukandika mugabo kugira ngo bisohoke utiriza gutogwa muri abo bantu nabo ari benshi kuwe rero bavuga ati nka 80% y'abantu barandika barafite ibintu bandika mugabo ugasanga ari nka 20% ishobora sorije gitabo muri Afrika irashoboka ko byaba bigoye gatoyi kubera abantu batamenyereye kwizora kugira ngo bandike ko ushaka kwandika kwizora ukarondera uyo mwanya urumva ukaca witwa nk'umuntu ari asosiyal utari mu utaja mu bandi mugabo jewe ivyo mabavuga ngo tibiroroshe kwandika uri hanze kwandika gusohora igitabo siho byoroshe kurusha abo muri Afrika rero nibaza yuko bogira iyo kuraje nyine bakandika hanyuma akaronka izo manuskri mu zindi kuko natwe turi ngaha hanye tuzirunika mu zindi manuskri mu maison d'édition hanyuma ugatogwa bakaraba babonye ikintu cyiza baragitwara muri ivyo bintu hanyuma ni nkabibaza yuko kinaco gishoboka tetse abantu two turi hanze turashobora gufasha abantu ari muri Afrika bari mu Burundi umuntu akabaronderera canke akabarabira nk'ahantu bakunda kwemera manuskri ziva muri Afrika canke manuskri z'abanyafrika icyo ni kintu umuntu ari sur place ashobora kugira mugabe ikeneye yuko haba ayo association tukabanka contact umwizo contact nizo zikunda kubura cyane bose nibaza ko ariho umuntu ariho abarundi ari abanyafrika bakorera gose kurusha izo contact zikabaho hanyuma bakabarondera ama message d'édition sur place
mwibaza ibintu byo kwandika ko ari impano canke umwuga
cyane bako ko ari byose birashaka ku umwuga kuko naho umuntu avuga ati afisi ya matara y'kwandika keneye yuko ubyiga nibi ari ama technique y'kwandika bikeneye kugira umuntu yiga umwuga wo gukora imiti iga umwuga wo kuvura abagwayi no kwandika birigwa ukabimenya umwana story mu kanya ikaravuga ati Jesus yamaze imyaka myinshi ntandika umuganda afasha abajene kwandika yoyo bitubwira gatubwira yuko ikenewe kwiga nyine ababibona yuko abajene afite amayidi afite amatala mugabo bakeneye tekinike umuntu yoshobora kubitubarira neza cyane nka Nestor kubera Nestor avuga atangiye kwandika kera ariko kwandika kera mugabo arafasha abajene umva kugufasha abajene kwa mazi nyinshi afasha kubafasha abo bana abo bajene arabonamwo aya mafayi nyara yimwo akabonamwo ibyo bintu bikenewe kugira ngo bashobore kuziro kenshi usanga bafise nka mayide neza umuntu aba afise mayide neza afise ibintu byiza yandika mugabo kubera izo tekinike umuntu atabazi metriza niho ibintu bica bigorana ugasanga igitabo kishoboye kuryoha kandi amayidi yarameze neza umubyo rero ni ibintu umwuga mugabo bigakeneye kuba ufite amatara kameme quelque part.
Radio Vida America i Washington DC turi ko tuganira ku kiganiro cyerekeye gushikiriza ibyiyumviro ku bibazo bitandukanye aho turi kumwe na Felix Muheto aheruka kwandika igitabo Le Chat Empoisonné turi kumwe na Nestor Nkurunziza na Ines Kidasharira. Ngaruka kuri Ines Kidasharira mu kurangiza muri make hari akabazo kanyuma mwaba mufise canke icyumviro cyanyuma mwashikiriza
akabazo kanyuma atiye kubyo mwarimu ahejeje kubaza Felix Muheto mutimbe gakwandika impano canke n'umwuga nibaza yuko kubigira nk'umwuga hano muri Afrika cyane nko mu Burundi ari ibintu bigoye atiye ku bitabo bibiri Felix yanditse ibitabo ubiharuye mu mafaranga y'amarundi bishobora kugwa kimwe nko mu mahera 40,000 y'amarundi ibyo 40,000 y'amarundi rero mu Burundi biragoye cyane uravye ubuzima abantu baba babayemo hama ikindi naco mvuga ni byari kuba byiza mubi rwasoma igitabo cyanditswe n'umurundi cyaba ari igitabo gishobora gusomwa n'abarundi mugabo muri kino gihe siko ndabibona nk'ibyo bitabo bisohoka ku mahera bisohoka ko n'abarundi bake bashobora kubyigurira ngo bashobore kubisoma hanyuma tukaba tuzi yuko bisanzwe basomeramo ari byo bitaba biblioteke bitoroshe cyane kuzishikira zitari hose zisanga ziri nko nk'ibujumbura kandi ugasanga ziri Gitega ku migwa mikuru mikuru y'intara ugasanga hagati mu makomine n'ahandi bigihari kandi twari twifuza yuko nk'abarundi bose cyane cyane mu rwaruka bakura basoma kandi bagashobora gukunda gusoma no kwandika hanyuma hari akabazo nari nifuje kubaza Felix ni kuki we nk'umugabo yiyumviriye kwandika urabye wafise icyo tukwita ijisho nuvuga nti feminist aho biboneka ko yumva ashobora kwishyira mu kibanza cy'abakenyezi akumva ingorane bashobora kugira dufatiye kuri ku gitabo cya nyuma cya Rochelle Mpoisonne hama igiki coba caramufashije kugira iryo jisho nuvuga nti rishobora kubona icyo uwundi ashobora kwiyumvira cyangwa icyo uwundi ashobora gucamo
Felix wishyure mu majambo make cyane turi ko turaherereza
ituma nuko ari abagabo ari abafasoni gato twese turi abana urumva ibintu bigoye rwose kwishyira mu kibanza cy'uwundi kishyira mu kibanza cy'abafasoni umufasoni akishyira mu kibanza cy'abagabo umuntu abishatse arabishoboye bwa bikeneye ko umuntu abishaka kandi akabumviriza abafasoni neza atari kuza kumubumviriza gukoresha ugutwi kumwe ukabumviriza n'amatwi abiri
muri make Nestor turi ko turaherahiza iki kiganiro hari icyumviro washikiriza cyane icyo wavuga kuri iki kiganiro muri rusange kuri iyi
umuco navuga nuko Felix yagize amahirwe kuba ari mu gihugu nk'icyo cya Canada ashobora kwandika mu Burundi rero nari ikibazo kiragoye cyane rwose kubera yuko n'abandika abasoma benshi ibintu byabo usanga bafite ingorane kubera bakamenya babishyira babyandika mu bwaba batabyo ngaho kandi navye muri leta ntibafasha na gatoyi ni kuri rwaruka kugira ngo ushobore kwandika amarumenye y'ibyo bigiye no bakiri ibintu byabo hano ikindi nabonye ni uko kera baragize amakonkuru bagatuma abana bashobora kwandika ko naho uba ufite iyo mpano yo kwandika batagufashije nawe uza gushike nifuza yuko n'ukuri abategetsi b'u Burundi boza barashyira amafaranga muri ibyo bintu byo kwandika kuko byofasha cyane rwose kuri ngo rwaruka rwe rukure uruzi kwandika noneho nimwe biri gusa ubundi bumenyekane ku bintu bibiri gusa mubwira bumenyekane ku bantu abana akeneye abakuze bashobora kwandika ibintu bakabura ku by'u Burundi bakabura no ku bintu bigize hanze nibaza ari yuko uruhara rwa leta ari niniya mubwira ndize ko bazabigira ariko nashaka gushika guheraheza nuko hariho edition Castana na iwacu ubu bariko barafasha no kuri kubera abajene bashobora kwandika ibitabo buhoro buhoro mugabo ntibarashika kure na gato y'ibiravye nibaza ko leta bigiyemo uruhara rwo kumara itoho cyane
murakoze cyane yari Felix Moheto aba mu gihugu cya Canada aheruka gusohora igitabo Le Charme Empoisonné kivuga ku gufata abakenyezi ku nguvu turako turaganira kuri icyo gitabo hamwe na Nestor Nkunziza na Ines Kidasharira bari i Burundi bakurikirana ibintu byerekeye ukwandika twariko turaganira ku byerekeye icyo gitabo turabashimiye cyane kuri kiganiro murakoze
murakoze mwese
murakoze nawe